Ingino kwira jo inzamba.
Kino kiganiro gicija nino amakuru yo mu Burundi, mu karere ka Afrika y'ubuseruko, ekana yo muri Afrika nzima. Muri kino kiganiro cyanyu, ntidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi. Mugishikirizwa na Desire Atungimana.
Kamari miriwe abandi ndabaramukije muri kumana Desire Atungimana kuri micro muhinga bw'ivyuma hari Josephe Nduwimana tugira tubashikiriza ikiganiro c'inkino aho tuzagaruka na cyane cyane ku ntango igice cya kabiri cy'iganwa umupira w'amaguru faza aho tour kandi ni no muri basketball eka no muri handball naho nyine tubaza kubabwira nyine byagenze tutibagiye ko muri volleyball hoho ariko basozera igice cya mbere cy'iganwa tubaza kandi kubitira hakurya y'amazi tubabwire ko mu Rwanda imyiteguro y'umugwi zose rukira u Rwanda mu nkino za shane zibandanya hanyuma tubabwire ko n'amahiganwa atandukanye y'iburaya bakinye mu mpera z'inondwi tukaza kubabwira kandi muri Leta Zunze Amerika ko basketball yabandanije mu kanya sase rero tubabwira idonido yayo twabateguriye. Duhere rero mu mupira w'amaguru. Umupira w'amaguru bakina ku ndwi igira 16 ni ukuvuga ko rwarukino rwa mbere rwo mu gice cya kabiri cy'ihiganwa ico bita faza aho tu tukamenyesha rero ko muri iryo higanwa umugwi wa Bumamuru watsinze Les Elephants ibitsindo bibiri ku busa. Kayanza United ikaba yanyagiye umugwi wa Muzinga mu gutsinda ibitsindo bine kuri kimwe. Egrenwa na Vitaro zaranganije mu rukino rwari rwitezwe n'abantu benshi. Burundi Sport Dynamique yaratsinzwe itsindwa na Flambeau du Centre ibitsindo kimwe ku busa. Le Message Ngozi ku kibuga cyayo yanganije na Bujumbura City ibitsindo bibiri kuri bibiri. Mbere Message Ngozi ikaba yakinira kugombora. Olympic Star y'Muyinga yatsinze umugwi wa Inter Star itsindwa kimwe ku busa. Royal FC itsindwa na Musongati itsindwa bibiri kuri kimwe. Nayo umugwi wa Rukinzo utsinda Atletico Olympic ibitsindwa bibiri kuri kimwe. Muri iryo higanwa rero kugeza ubu umugwi wa Olympic Star y'Muyinga uri mu kibanza cya mbere amata 30, mu kibanza cya kabiri Flambeau du Centre 49, 49 kandi afiswe na Rukinzo. Aigle Noir ya kane ifise 26, Le Message Ngozi ya gatanu ifise 25, Musongati ni ya gatandatu 28, kanganya no wa Vitaro ni kibanza c'indwi iyo migwi yose ifise 28. Gukorera uko vyifashe mu higanwa rya Burundi tutibagiye kubabwira ko umugwi w'igisirikare Muzinga kugeza n'ubu uri mu kibanza ca nyuma. Mukumva yuko rero Muzinga bitoroshe uvuye mu cicaro ca kabiri nawe ubizi kutazaba gusubira uyu mwaka nyene vyo yabibabaje ku mugwi utavuga ngo warukwiye kubura uburyo kuko imigwi y'igisirikare cyangwa igipolisi niyo migwi itarekwiye kubura uburyo kuko ifise abantu benshi bayiturukamwo, ifise abantu benshi bashoboye kuyifasha, ariko murumva yuko bitabuza ko Muzinga ica mu kibanza cya nyuma. Ariko Rukinzo umupira w'amaguru yoyo umugwi w'igipolisi ukaba wibereye mu kibanza cya gatatu.
Maisha yamekuwa ni magongo na magumu. Salamu cheki cheki, salamu kwa pasi, salamu kwa kachala, salamu kwa masela. Wandei wana enchi tuko siku tutafika. Ni meseji ya bili Afrika mani kulumani. Iliyo wagizia, iliyo wagizia. Wamwizi wamebea kwa sababu ya maisha. Binadamu kwa kuwana kwa sababu ya maisha.
Reka tuje muri basketball naho nyene bariko barakina igice cya kabiri cy'iganwa inkino z'igice cya kabiri zigitangura. Urukino rwari rwitezwe n'abantu isinzi hera ku kibuga cya Toyota igikungu wari urukino rutaweza guhuza umugwi wa Kerne wari ufise ikibanza cya mbere gifata kibanza n'umugwi w'Urunani wari ufise ikibanza cya kabiri. Urunani rero rukaba rutihanganiye Kerne mu kuyereka yuko bakiri bato kuri bo. Umugwi w'Urunani rero ukaba watsinze umugwi wa Kerne ku manota 68 kuri 50. Muri ayo manota rero akaba ari amanota 23 yatsinzwe n'umukinnyi Hakizimana yavise bataziraga agafisi. Uwo mukinnyi rero tukababwira yuko 18 muri 83 yatsinze atsinda 3-3 mukumva yuko ari umukinnyi afashije kinini mugwiwe uru nani twagira ko ari no mu bakinyi bakuze cyane kuko nkabenshi mu bakinanye baramaze kukuruka ariko wewe abandanya kina burya kenshi rero iyo wonye bakinyi bakuze babandanya bakina abandi bari kumwe barakukurutse byerekana ko ari discipline cyane cyane iba yarabatunze kernele uwo mugwa uru nani rero ufashijwe na Elvis Hakizimana bashe gutahukana insinzi yabatumye bacafata ikibanza ca mbere byifata kibanza muri rahiganwa bitoroshe na gatoya twabwira ko mukandi New Star yatsinze umugwi wa Aigle Noir iwutsinze ku manota 120-35 Aigle Noir n'umugwi uri kuriga cyane muri aya manota rero twabwira nuko umukinyi bakunze kwita Mbuyi yatsinze mu 61 muri 120 bikerekana yuko nawe nyene ariyo manota ya mbere ngira yinjiye kuva yakinya urukino manota menshi nkayo murumva ko yatswe gutsinda amanota nkayo duherutse kumva mu minsi heze muri NBA atsindwa na numukinyi w'igihangange Steph Curry akaba ari rero ariko gutsinda amanota 62 murumva ko Mbuyi nawe nyene yahatse kuyashikana ni ibintu byiza cyane rero kubona abakinyi bashaka gutsinda amanota nkayo ariko igihe yatsinda ku yindi migwi bakina n'urunani bakina New Star bakina na Zakera niho byoboneka cyane kuko umugwi wa Aigle Noir ubutawutsinda amanota ashika ijana ekipe itagutsinda amanota ashika ijana iba yasamaye n'umugwi uri kuriga somugwi twovuga yuko ufise kinini ushoboye reka tubandanye kandi tubabwira yuko Jim Karanayo yatsinze umugwi wa Mutanga United mu mukino rwari rukomeye cyane gose ku manota 79-78 hanyuma umugwi nawo mubigeme wa Legazel ukaba waratsumbije ne bigaragara cyane Gladiator mu kwitsinda ku manota 78-50
Jisete anurengi biko kuchakoza ya meta Nibu katukie kurakana Wamba izera de warankaka Kumbu mutima wawe warira urangi choro Chewe ni chuza kubona baru wakaye Ni chuza bira mara maje
no muri handball aho yarabaye inkino aho umugwi wa Galaxy wanganije na Friends kubitsinda 18-18 murumva ko rwarukino rukomeye cyane aho imigwi irangiza ifite amanota ibitsinda 18 ku bindi umugwi nawo wa SOS watsinze Rukinzo ku manota 27-21 mu gihe Intwari batsinze Muzinga borohewe ku manota 46-31 iryo ni higanwa rya handball mu nkino zo gutangura ihiganwa igice cya kabiri aricyo bita faza hotu
Je wandi chuza bakanye na 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 vira mara mache kumana tukia twa ukaka ukane itamvanje kubaye pakusa nukuri nayo zima kanje oya nukuri
Rekubonaho tuje muri volleyball. Muri volleyball naho harabaye inkino zo gusozera igice cy'amabice higanwa. Twabwira ko ku munsi w'Imana inkino zabaye mu Bigeme PTT akaba yatsinze umugwi wa Resace ku maseti 3-2. Umugwi wa Muzinga utsinda General Light Club amaseti 3-1. Nayo mu bagabo Gacosmos yatsinze Bujumbura Wezo andane amaseti 3-1. Bisoro Volleyball Club itsinda Muzinga amaseti 3-0 mu gihe Rukinzo umugwi w'igipolisi watsinze Amicale Sportive de Bujumbura ku maseti 3-1. no ku munsi wa gatatu iyo migwere yakinyeho Bujumbura wezo ndani yatsinze Muzinga masita 3 kuri 2 Rukinzo ikaba yatsinzwe n'umugwi wa BBC amasita 3 kuri 1 niyo ni Bisoro n'umugwi wa Bisoro hari Maga Cosmos ikaba yatsinze umugwi wa umugwi wa Amical des Sportifs de Bujumbura amasita 3 kubusa twabwira ko mu bigeme Agenda Light Club yatsinze umugwi wa Lesas amasita 3 kubusa petite nayo irahira umugwi witwa Egia amasita 3 ukubusa nyene murumva ko no muri volleyball rero hari nkino nyinshi cyane kandi nkino zibereye ijisho mukumva kandi ko imigwi na cyane cyane nk'imigwi ya Bisoro n'imigwi ya Rukinzo muri kino gihe ihagaze neza tugiye kuraba ingene bavyifashemo muri ndwi ya nyuma
Ola kanyana kiburundi kinchina wagachura Ola kanyana kiburundi kinchina wagachura Ora semwiza wanje Ora sentiti anje Waje imani chanye Yindi itezi biganza Ni wanyirije kuzuba Waje ukwezi kwaka ni wanyirije
Reka dutandukirira makuru avuga makungu duhere mu gihugu cy'u Rwanda ho ku munsi wejo umugwi w'amavubi wari kuratana mu mitwe n'umugwi wa Congo Brazzaville mu nkino zo kwitegurira mu nkino ziri mu kurikirana kwitegurira inkino za Shane bazokina mu gihugu cya Cameroon umugwire w'u Rwanda akaba yatsinzwe igitsindo kimwe ku busa tukamenyesha ko urukino rwa mbere rwahujiye imigwi ari ibiri banganije ibitsindo bibiri kuri bindi izo nkino za Shane zizotangura itariki 16 za kuno kwezi kwa mbere tukamenyesha ko mu itsinda rya mbere harimo Cameroon, Zimbabwe, Mali na Burkina Faso mu itsinda B hakaba mu Libya, Niger, Repubulika ya Demokarasi ya Congo na Congo Brazzaville itsinda rya gatatu ariyo C harimo Maroc, Togo, Rwanda na Uganda hanyuma ma itsinda D rikaba mu Zambia, Tanzania, Guinea na Namibia. U Rwanda rero ko ariko rakina na Congo Brazzaville rukazinjira mu nkino urukino rwa mbere kazokina itariki 18 batana mu mitwe n'umugwi wa Uganda hazoba ari saha imwe y'ijoro harianya Idwara kandi izo nkino ko makuru adushikira televiziyo y'u Rwanda ikazohora izerekana tubandanye rero tubabwire uko hakujya yamaze naho mu bindi bihugu vya Buraya naho nyene inkino zarabandanije tubabwire ingene bagiye batsindana mu mpera zino ndwi nuko rero mu gihugu cy'u Burundi n'ugwa Montpellier wanganije na Nantes kimwe ku kindi hanyuma Metz inganya na Nice kimwe ku kindi Rennes itsinda Saint-Étienne 3 kuri 1 umugwi wa Paris Saint-Germain utsinda Brest bitsindo 3 ku busa Monaco itsinda Angers bitsindo 3 ku busa Dijon na Marseille zaranganije ubusa ku bundi umugwi wa Lens utsinda Strasbourg utsindirwa muhira na Strasbourg bitsindo kimwe ku busa kandi cyo Lille yatsinze Nîmes yisanze muhira hahene na Lyon urukino rwa rukomeye cyane banganije itsinda bibiri ku bindi Bordeaux itsinda umugwi wa Lorient ibitsindo bibiri kuri kimwe mukumva rero ko Pochettino umumenyereza wa Paris Saint-Germain yatanguye kuronka intsinzi ibitsindo bitatu ku busa atsinze umugwi wa Brest akaba yaramaze imyaka 20 rero adahonyoye kuri icyo kibuga cya Paris Saint-Germain aho yigeze kubakinira mwaka 2001 gushika mwaka 2003 ari kizigenza mbere w'uwo mugwi uwo mumenyereza yari muri Tottenham muri kino gihe rero akavuga ati Paris Saint-Germain nshitse ku kibuga cya Parc des Princes mbona umengo nta cyahindutse abakozi ni babandi abantu ni babandi umengo ndahamaze imyaka 5 kandi atanu indwi ndahamara murumva rero ko kujya kumenyereza umugwi wa Kinyemwo kenshi burya byinshi usanga ubizi babwire rero yuko umugwi wa Lyon ari burangije phase aller mu gihugu cy'u Burundi uri mu kibanza cya mbere icyo bita champion d'automne ifite amanota 40 Paris Saint-Germain 39 Lille 39 Monaco ya kane 33 ingana na Rennes ya gatanu 33 Marseille kagira ya gatandatu na 32 n'ibiharane by'inkino zibiri iramutse itsinze izo nkino izo cifata ikibanza cya kane
Chane, 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 ngome mira te ngome urukundo kwawe kuzuye kwa mai kiranga ngwiriye
mutima wanje temu wawe
na buri memo unyigiye
mira himba ye mira te ngome kwibera mu rukundo
tuje mu gihugu cy'Ubutaliyano mu gihugu cy'Ubutaliyano umugwi wa Atalanta watsinze Benevento bitsinze bine kuri kimwe umugwi wa Atalanta uramutse gutsinze uragutsinda kandi ukabikwereka utsinda ibitsindo byinshi umugwi uramutse utahukanye insinzi Genoa yatsinze Bologna bitsinze bibiri kuri kubusa Milan yatsinze Torino bibiri kubusa nyene Roma na Inter zaranganije bibiri kubindi umugwi wa Parme ukabatsinze mu na Lazio Roma bibiri kubusa Udinese itsindwa mu na Naples bitsinze bibiri kuri kimwe Eras Verona yatsinze Crotone bitsinze bibiri kuri kimwe Fiorentina itsinda Cagliari kimwe kubusa Juventus Turin yatsinze Sassuolo bitsinze bitatu kuri kimwe mu gihe Spezia uno munsi isaha 3:45 iza kwakira umugwi wa Sampdoria w'icyo gihugu cy'Ubutaliyano umugwi w'icyo cya mbere ni Milan ufite amanota 40 kurikirwa na Inter domina 37 AS Roma 38 Juventus 33 n'icyonda cya kane n'icyonda cya gatanu kirimo Atalanta n'amanota 31 ikaringanya n'umugwa Napoli ufite amanota 31 nyene nuko byifashe hariya mu gihugu cyo mu Butaliyano mu gihugu cy'Ubudage urukino rwari rukomeye cyane rwitezwe n'isinzi ry'abantu bakunze umupira w'amaguru rwari rukino ruhuza Borussia Mönchengladbach aho yakina n'umugwi wa Bayern Dominic ubwo rukino rero rwagiye kurangira hinjiye ibitsindo bitanu umugwi wa Bayern Dominic utsindwa ibitsindo bitatu kuri bibiri ariko wagize imana ntibatagatifu na cyambere kuko umugwi nawo wa Raspig waciye utsindwa na Dortmund tukaza kwibabwira ngo basumbasumbanya mu nitwa bahangene basumbana ariko Leverkusen nayo yanganije na Werder Bremen kimwe ku kindi Schalke 04 itsinda umugwi wa Hoffenheim itsinda bine kubusa insinzi bari bakumbuye cyane kuko bari bamaze igihe kirekire cyane gose bataronka insinzi Fribourg itsinda Cologne itsinda bitanu kubusa Union de Berlin yanganije na Wolfsburg itsinda bibiri kubindi Mayence itsinda igwamira na Eintracht Frankfurt itsinda bibiri kubusa Leipzig nkuko nayo babwiye yatsindiwe muhira ku kibuga cya itsindwa no mugwa Dortmund itsinda bitatu kuri kimwe Osburg nayo itsindirwa na muhira kandi itsindirwa no mugwa Stuttgart bine kuri kimwe mu gihe Armin Bielefeld yatsinze Hertha Berlin bitsindo kimwe Hertha Berlin mu ntunga igitsindo kimwe kubusa aho mu Budagi rero imigwiregeranya cyane gose naho Bayern iri mu cyanda cya 33 Leipzig kagira 31 yarahushije kukwira mu gitsinda cica kuri Bayern ariko iyo migwi ya mbere yose kwari biratsinzwe Leverkusen ni cyanda cya 3 n'amata 29 gakurikirwa na Dortmund ya 4:28 iyo cyanda cya 5 kirimo Union de Berlin n'amata 28 mwumva yuko kuva ku muwa mbere kushika kwa gatanu batandukanywa murantungu wa Union de Berlin 25 kuva kwa mbere kushika kwa gatanu batandukanywa n'amata 8 na manota uravye tari ikirenga cyane ari kugiye kuraba Bayern umugwi wa Leipzig umugwi wa Leverkusen na Dortmund batandukanye na manota 3.5 biyekerekana yuko igihe higanwa taho riraja naho kenshi Bayern Dominic maze gufata ikibanza cyambere kukikuramo ibintambara ariko bose byabonye ko bishoboka aho umugwa Mönchengladbach watsinze ibitsindo 3-2
Bimba Kondera masu kendo mugire cheri nagukunda irakamfutinge kamana yeye kamadoro si izo kumwe na vivo komba kumenya kwinginga tutire yeye kamadoro si izo kumwe na vivo yo komba kumenya kwinginga umuntu ushakinga arya mangazo hey sekono mafitu kwa ukomwonye patuna mashanyarazi
Reka tuje mu gihugu nacu cha Espanya ho Celta Vigo ku kibuga cyayo yahamaramariye itsindwa na Villarreal bitsindomine ku busa Sevilla nayo itsinda umugwi wa Real Sociedad itsinda 3-2 wundi mugwi watsindiye muhira bikomeye cyane umugwi wa Grenada utsindwa na Barcelona bitsindomine kuri ku busa ibitsindo 2 bya Messi na 2 bya Antoine Griezmann. Real Madrid de ku kibuga cha Osasuna ntacyo yatoye kuko baranganije ubusa ku bundi Levante na itsinda iba 2 kuri 1 Cadix yirahira Deportivo La Vez mu kwitsinda ibitsindo 3 kuri 1 Valladolid itsindirwa mira na Valence kimwe ku busa uno musi isaha 2 z'ijoro Elche iza gutana mu mitwe na Granada nayo Huesca isaha 4 z'ijoro yakire Betis Sevilla. Tukababwira rero ko muri ico gihugu ca Espagne mu gwa Atletico de Madrid ukimpi kwanza chambira mu 38 Real Madrid 37 Barcelona 38 murumva ikintu ihiganwa rya Espagne ryoshe Barcelona mu minsi iheze yari hari nyuma cane gose mu guno munsi be na Real batandukanywa na munota atarenga 3 gusa umugwi wa Atletico de Madrid ndo wasumbye ufite 38 kandi ukagira inkino zibiri zikirarane ariko murumva ko iyo migwi y'ibihangange muri Espagne yaba Real cyangwa Barcelona zamaze kwegerana zisumbana munota 3 gusa nyuma y'inkino 18 Villarreal na ifite 32 ikirango cya 5 kirimo Real Sociedad ifite amanota 30 ikanganya na Sevilla nayo nyene ya 6 ifise 30. Igihugu cy'Ubwongereza inyuma y'inkino inkino z'ibikombe hagarutse rero ihiganwa rizosubira gutangura ku munsi w'ejo isaha 15:15 aho umugwi wa Burnley uza wakira umugwi wa Manchester United n'ejo ku munsi wa kabiri umugwi wa Burnley rero uzoba wakira Manchester United. Hanyuma ejo kandi Sheffield United izokina na Newcastle United rizo kugwa mu n'igihe ni gikombe n'umugwi wa Arsenal ku bitsindo 2 byinjiye mu minota y'inyongera. Hanyuma Southampton nayo ikine n'umugwi wa Everton azaba isaha 15:15 izo hino zobandanya kwa gatatu Tottenham yakira Fulham isaha 15:15 hama no kwa kane no kwa gatatu kandi kwa gatatu kandi arundi rukino aho Man City zokwakira Brighton nayo kwa kane isaha 4 z'ijoro umugwi wa Arsenal kine na Crystal Palace. Muri higanwa ry'Ubwongereza rero umugwi wa mbere ni Liverpool 33 unganya na Manchester United 33 ariko Manchester United ifite urukino gukirarane irutsinze izocigira 36 Liverpool gira 33 Leicester ni ya gatatu ifite 32 Tottenham ni ya kane ifite 29 ikanganya na Man City 29 Man City ikaba ifite ibirarane by'inkino zibiri itsinze ibirarane by'inkino zibiri nayo igira 35 nayo nyene igacamura umugwi wa Liverpool. Umva Liverpool rero igihe Man City yotsinze inkino zibiri zikirarane ifite Manchester United daga kino kino kirara na ikarutsinda ni kuvuga ko Liverpool izo kwisangiza mu kibanza cha gatatu murumva yuko biri ko birasa nk'ibigenda bigenda nabi kubera umugwi wa Liverpool muri Boxing Day wigenjeje nabi cyane gose kuburyo atarukanye umwe watahukanye mu kino 3 bakenye ari naho iyindi migwi rero yateye intambwe ikabegera aho ndiko ndavuga nka Man City be na Manchester United zaduze bimwe bikomeye cyane. Reka tuje mu higanwa rya basketball ya Leta Zunze Amerika cyo bita NBA tubabwira yuko umugwi wa Cleveland Cavaliers watsindiye umuhira na Memphis ku manota ijana murantunga izi ni nkino zakuba muri nojoro ariko mu ntunge mbanze ndababwire inkino zaraye zibaye izi nazo turaza kuzigaruka ko tubanje kubabwira ibyabaye bibaye aho umugwi wa Denver Nuggets watsinze New York Knicks ku manota ijana 18-89 Oklahoma City yatsinze umugwi wa Brooklyn Nets amanota 196-16 urukino rwari guhuza Boston Celtics yakira ku kibuga cyayo Miami Heat ntigwabaye hama Houston Rockets yasindiye mu na Los Angeles Lakers amanota 122-102 umugwi wa Minnesota watsinze San Antonio Spurs amanota 96-88 nayo Golden State Warriors ikaba yatsinze umugwi wa Toronto Raptors ku manota 106-105 basumbanije nota rimwe gusa muri ubugoro kino kuntu rwari rukomeye cyane tugiriye koro nk'umugi w'igisera turasozera kino kiganiro tubabwira inkino za basketball zitezwe muri nojoro isaha y'ijoro umugwi wa Cleveland Cavaliers wa kira Memphis Orlando Magic yakina umugwi wa Milwaukee hanyuma Washington Wizards zitakina n'umugwi wa Phoenix Suns Charlotte Hornets zitakina na New York hanyuma Atlanta ikine n'umugwi wa Philadelphia isaha imwe y'ijoro meta 30 isaha 8:30 Dallas Mavericks izakina n'umugwi wa New Orleans Pelicans hanyuma Portland yakire umugwi wa Toronto azaba ari isaha 10 zo mu gatondo kuri iyo saha kandi Sacramento Kings yakire umugwi wa Indiana Pacers ivyo rero niko izo nkino zitekanijwe ku bakunzi ba basketball murumva yuko ikirangamisi mu gifise Reka rero nshimire mwe mwese mwafasha akajya kudutega amatwi mwari kumana Desire Hatunyimana kuri mikro mu bwinga bw'ivyuma Jospe Nduwimana akaba ariwe yatuma amajwi abashikira atankomazi Desire Hatunyimana mwari kumwe ndabifurije kugira umunsi mwiza mugumane n'ibiganiro vya Radio Nzamba gateka kawe
Ingino kwiradio Nzamba.
Kino kiganiro gicija nino amakuru yo mu Burundi, mu karere ka Afrika y'ubuseruko, ekana yo muri Afrika nzima. Muri kino kiganiro cyanyu, kidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi. Mugishikirizwa na Desire Hatungimana.